Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane tariki 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2018. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri internet wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Ya kabiri niracyiza nyine cyita nabajya bose nyine nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyine barashika hafi abana batatu na nyina wabo wa kane ahajya abakomeretse ni batatu ko baravura ngande.
Iyo ni inkuru yerekeye igitero cha grenade cyabaye mu ntara ya Kirundo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini harimo ni yerekeye amatora muri Congo. Turazigaruka ko mukanya ikaze mwese. Abantu bane bo mu muryango umwe baraye bishwe hakoreshejwe grenade abagera kuri batatu barakomereka. Ivyo vyaraye bibereye ku mutumba wa Kavomo muri komine n'intara ya Kirundo. Abajejwe intwaro bavuga ko ubwo bwicanyi bwoba bufitanye isano no kwagirizanya uburozi. Umuntu umwe aramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Aho haraye hatewe grenade zigahitana ubuzima bw'abantu bane ni mu muryango w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude. Hari nk'igihe c'isaha imwe ku mugoroba wo kuri uwa gatatu kuri urwo rugo nta muntu wo mu muryango wegereye abahisi. Twahasanze aho twashika mu gitondo cyo kuri uwa kane ku bitaro byo mu Kirundo. Twasanze abana batatu bakomeretse bariko baravugwa bari bagwajwe na inasenge wabo niwe yashoboye kuvuga uko byagenze.
Babonye nyine bicaye mihira bariko barajya bicaye imbere y'umuryango bose nk'uko se wabo ni watari hari wenyine. Babona grenade ya mbere irashize bayibatera bajya babiri bakuze baca bariruka. Iya kabiri niracyiza nyine cyita nabajya bose nyine nyina wabo n'abandi batatu bose barapfuye nyine barashika hafi abana batatu na nyina wabo wa kane ahajya abakomeretse ni batatu ko baravura ngaho. Njye no kuri izindi kintu babadijije bari babanye nabi gusa baza barababwira ngo nabarutse ngo nabarutse. Urumva nyine nkeka ari cyo babajije kubera umuryango ni wowe wemeza ko ngara barutse.
Ayo makuru aremezwa kandi na Jean Claude Miburo arongoye komine ya Kirundo.
Mu muhana w'uwitwa Rubera Intwari Jean Claude batera grenade zibiri zihitana umugore wiwe n'abana babiri baca barapfa ubwo nyene. Ubundi yaramerewe nabi bamujana kwa muganga mu bitaro mu gatondo uwo yaragiye amerewe nabi nawe yandurutse apfa. Ubu duharura abantu bane nyina wabo bana n'abana batatu. Umugabo urumva ko yarakiri ku kabare amasaha yo gutaha ari bwashiki wewe warakomeye. Amatohoza abira basanze ngo bamwagiriza uburozi byari maze iminsi bivugwa kumva z'amatohoza bafashe umuntu umwe.
Uyu musore ari mu bihutiye gutabara avuga ko hari haciye amezi abiri gusa hari uyundi yishwe muri ubwo buryo muri uwo muryango nyene yagirizwa uburozi.
Byari bimaze igihe ibyo bintu biramaze igihe Kavomo no mu muryango nyene ni ku mugore nyene bavukana n'uwo nyene umudamu yarayapfuye gaho byarashitse acapfa umugabo wenyene babateye grenade bari mu nzu acaci apfa umugabo umugore nawe yaravujwe ubu yarakize araciye nk'amezi nk'abiri. Cyo twahanura kwagirizanya uburozi buryo umuntu umwagiriza ku kintu wamufatanye bakwiye kwagirizanya ku bintu wabafashe umuntu bamufatanye kerekana kari tonga.
Umustantira komine Kirundo avuga ko bategekanya gushika kuri uyo mutumba.
Turategekanya kuja kugisha kanama ko kujya duhumurize tubaye n'impanuro yo kuta kureka kuza barikekana ku ivyo by'uburozi no kwihanira sirito namba urya muntu bamwikeretse ko ari umurozi ntibihanire nico muntwaro duhanura misi yose. Subwa mbere ivyo bibaye mugatugiye tukagirisha inama zihumure harabagahengwe bikagabanuka hejo bundi hari yaranda nkuko nyene barateye grenade mu ijoro hanyuma dusanga nyene yapfuye cyo tubajana na buramatari kugirisha ihumure ubure haragahengwe.
Uyu mutwara amenyesha ko komine igira ico yifashije mu gushingurana iteka abo bane bitabye Imana bashobora kuba banarenga kuko umwe mu bajyango yabwije urya Amerika ko uyu mukenyezi yitabye Imana yoba yarasanzwe yibungenze mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco tuve mu Burundi dukubitire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe himirije amatora muri icyo gihugu aba kandida depite bo muri teritwari ya Uvira bafise amakenga kubera ibikoresho bizokoreshwa mu matora bitarashikira ibibanza by'amatora muri teritwari ya Uvira nyene ni inkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari muri ako karere
mugihe hijya no hino mu mabarabara ndetse no mu masantere ya teritwari ya Uvira abakandida depite ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu abakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kwamamaza abakandida perezida kugira ngo bazabatore mu matora kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri uyu mujyi ibo bakomeje ibikorwa byo guhugura abazahagararira amatora n'abazakoresha mu mashini y'itora ataroherezwa ku masite y'itora kugeza iyi saha kandi ko hari aho bisaba gukora urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru kugira ngo bagere kuri amwe mu masite y'amatora ari muri iyi teritwari ya Uvira. Christian Masi ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri iyi teritwari agira ati
chaguzi kwa tarehe 23 mwezi wa 12 tunajitayarisha kwa hiyo ndio maana tuko mu formation ya
amatora za tarehe 23 kwezi kwa 12 niyo mpamvu turi muri formation y'abantu bazakora muri za biro za amatora batangiye kuwa gatatu bakazayirangiza kuwa gatano
siku ya 5 wataweza kumaliza formation yao.
Piero Karubanu umukandida depite ku rwego rw'igihugu avuga yuko ateye impungenge nuko amatora adashobora kuba tarehe 23 y'ukwezi kwa 12 umwaka 2018 kuko bimwe mu bikoresho hari bitaragera muri teritwari ya Uvira.
Dufite ikibazo cyane yuko hariya mu Bijombo nka yo centre yacu ya circonscription niho dufite abantu benshi cyane. Iyi problème ihari cyane nuko ibi bikoresho byose za mashini n'ibindi byose bitarazamuka kandi ko turabona uko abantu base ni batabyiteguye cyane tituzi dufite impungenge yuko ho banka report amatora ishobora kwegizwayo zenda ko turabona ko guverinoma itabyiteguye kandi guverinoma turabona yuko nta amafaranga yo bifite kubera yuko yari yavuze ngo zo organize election yonyine me none turabona yuko abakozi barabatuma badafite impembo bahemba ngo bazamuke baje guforma abandi bantu ya ruguru.
Mubona ko bigoranye kugira ngo ubikoreshe mu minsi itatu biba byashikiriye?
Biragoye cyane bana munyamakuru kubera yuko tubona yuko mu minsi itatu abarabyikoreza nka za generator zirafate umwanya amazutu n'amaza essence ibyo byose bigomba kuba bafite amafaranga ariko muri 3 jours turabona ko ni minsi mikeya cyane kugira ngo babigeze iriya.
Itakoze umuyobozi ushinzwe amatora muri teritwari Christian Mas amari impungenge abakandida depite akavuga yuko amatora azaba ku cyumweru kuko bimwe mu bikoresho bari bategereje by'amatora byageze mu mujyi wa Bukavu kandi ko bazatangira kubyohereza mu masite y'itora ejo n'amaliste y'itora bakazayamanika kuri biro z'amatora ku cyumweru muri teritwari ya Uvira yibarujemo abazatora 332,338 n'umunani. Hari abaturage batangaza yuko bafite ikibazo cyo kuzatora kuko bataye amakarita y'itora kandi ko barimo basabwa gutanga amafaranga kugira ngo babakorere ikarita isimburi yatakaye. Uyu n'ubyiringiro ndakekwa umwe mu batakaje amakarita twasanze kuri sene.
Ikibazo dufite iminsi itatu ngo twinjire mu matora ariko nta makarita dufite n'ubu ngubu. Turatonda bakadusaba amadeklarasiyo tukagenda tukandikisha muri polisi nabo bakadusaba amafaranga 11,000. Bamara kubiduha ni ahandi twatondara kuri sene tugasubirayo gutyo n'ubundi ntibagire icyo batumarira. None ga nico kibazo dufite impungenge ni zose kuko ntitwotora bozira amakarita.
Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Ubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe naho yanditanga ishaka. Impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda zigiye guhabwa ikarata yo kwivuriza ko izwi nka mituwele. Ubushikiranganje bujejwe impunzi bujejwe bugejeje kure kumvikana n'urwego rw'igihugu rujejwe ivyo kuvuzanya mu Rwanda RSSB komite y'impunzi irashima intambwe bigeze ko inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Vuba cyane impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zizotangura kwivuriza ku ikarata mituelle nkuko abanyarwanda bose bivuza Patrice Ntadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara avuga ko ibiganiro bigeze ku gatsi ka nyuma kugira ngo hamenyekane iciciro cy'ubudehe canke classe sociale impunzi zabashigwamo hanyuma izo karata zigatangura gutangwa ivyo byiciro by'ubudehe nivyo bisanzwe birabigwa ko kugira ngo umunyarwanda ahabwe ikarata yo kwivuza ya mituelle nivyo rikana ingene umuntu yifise canke ari ntawo nikora Ntadohoka yizeye ko uyu mwaka udahera izo karata zitaraboneka
ibiganiro bigeze kure haheruka kuza n'umugwi uvuye ku cicaro ca ASER Geneve twaraganiriye turukubira vya ASER turavugana aho bigeze no kuvuga yuko igisigaye nuko murazi yuko muri iki gihugu bakoresha iki bintu bitanga ubude no kuvuga degre de vulnerabilité y'abavugwa ntibarumvikana neza na leta iciciro niko bavyita ngo ni iciciro udushira muntu kuvuga baturihire hama duhereze iyo karata mugabo vyose byarategekanijwe nico cyonyine gisigaye nibaza ku mwanya wari wose bo bazoca badukomoreza karata zo kwivuriza
mu kwezi kw'icumi guheze umushikiranganje ajeje ukibazo c'impunzi Jean d'Arc de Bonheur yari yijeje ko ibiganiro bigeze kure hamwe no rwego rw'igihugu rujeje ivyerekeye kuvuzanya
nacyo turimo turagikoraho kuko bisaba kugirana amasezerano hagati ya HCR na n'urwego rushinzwe ubwisungane mu kwivuza RSSB ni gahunda rero turimo kunoza gusa icyo mumenya nuko ari gahunda turimo dukoraho kandi biri no muri commitment z'igihugu cyacu tugomba kubikora
yamara no bukomite y'impunzi irashimye ingene basanzwe bavugwa nobwo iyo karata ya mituelle itaraboneka gusa iyo karata yoyo izo bifisa akarusho kanini kuko bazovurirwa mu mavuriro menshi ashoboka mu gihugu cyose kandi bitarenze guca muri HCR kurondera igipapuro c'uruhusha bita transfer canke ngo bivurize mu ivuriro rya HCR Ntadohoka avuga ko abo bikunze kugora kwivuza arabahungiye mu bisagara byo hagati mu gihugu
Mwego kwa muganga turakigwa neza gusa ikibazo kikihari nuko nk'abari mu ntara zitandukanye mu mijyi atari Kigali bafite ikibazo cy'uko amavuriro abegereye atabakira bateza kuza rero Kigali twarabisavye mugabo baratubwira bati nitworonka abakozi bakwira intara zose mudutahure ati mugabo umuntu aje tukamugira ico bita transfer aragenda bakamuvura nimwe ico gihe rero umugwaza ahitamo kuza mu mujyi wa Kigali kwivuriro aha utoriyo transfer uwo muntu akamuvuza muri iyo ntara arimo mugabo urusha rwavuye nka niyo ni ntambwe kuko birumvikana ko bavuga bati ndushaguronka abakozi bakwiye igihugu cyose no kugerageza mukavyumvisha abagwayi impunzi bakagerageza bakaza kuri aha kubivuza bwa kukira se bakabahereza iyo transfer nuko bigenda gushika
Iyo karata mituelle yo kwivuriza ko yerekeye impunzi ziba mu bisagara gusa kuko iziba mu makambi y'impunzi nka Mahama irimo abarundi barenga 158 basanzwe bitaweho 100% mu kuvuzwa Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika
Kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
Radio Ijwi ry'Amerika. Ugukorera hamwe mu byerekeye ubutunzi hagati y'uturere dutandukanye tugize Afrika ni ikintu cyashinzwe imbere n'iyindi ku bijyanye n'iterambere muri Afrika muri rusange. Utwo turere twoba twarashitse ku iterambere twari twishinze n'iterambere mu ntara yose ya Afrika muri rusange. Ivyo ni mu gihe umuryango w'ibihugu byo muri Afrika yo mu buseruko East Africa Community byugarijwe n'ibibazo bikomeye byaba bya politike cyangwa iby'ubutunzi. Mukanya mugenzi wacu Fidele Nyongabo yavuganye na Professeur Leonidas Ndayizeye yanonosoye ibyerekeye ubutunzi, akaba yigisha muri kaminuza y'u Burundi. Yatanguye yishura ku kungene abona utwo turere twifashe muri rusange.
Turere ko twifashe urabona muri Afrika turere turahari sinaduke ni turashika 14. Ikaboneka yuko Afrika ifise uturere twita ama communauté économique régionale menshi cyane ugereranije n'ibindi bice by'isi. Ariko rero ugasanga ibyo baba barishinze ibi by'iterambere ibi n'ibashaka n'ibya politike ugasanga ntibigenda neza ntibitera imbere. Rero mbaye ndavuga mu ncamake imihangiro biba byihaye kenshi ntigushika ubu bure bose hafi nka bose ntiburabushyikako ngira ajya kuvugana imboni nyinshi mugabo muri rusange mu by'ubutunzi mu bya politike kenshi usanga atacyo barashaka kininiye.
Ariko umuntu aravye icatumye utwo turere dushigwaho icyimvuro cyari cyiza cyari kijanye n'iterambere rya Afrika n'utwo turere mu ntango.
Yego cyane, urabona ahanini bafatiye akarorero ku byabaye i Burayi. Murazi yuko yitwita Union Européenne yavutse kuva kera dufatiye ku kizwi cyane igihe bashyiraho inyuma ingwano y'isi yose ya kabiri bashyizeho bararavye ati abanyaburaya bajya twita les pères de l'Europe baravye ati twabandanya tugwana twabandanya dushihana ntacyo tuva dushitse kuzofa dukenye tuzofa tugowe urazanye urayo bari bagize nabone inzara nyinshi ubukene bwinshi maze rero bigira inama y'ukujya hamwe. Ariko barabona yuko kugira bungu bumwe bikomere bogira ibintu basangiye by'ubutunzi niho bashya bya bita seka communauté économique du charbon et de l'acier yari hagati y'ibihugu bitandatu bacyaguma rero bagenda batera imbere mu by'ubutunzi mu by'imibano hafi nka byose. Ibihugu rero byinshi byo ku isi byarafatiye kuri ako karorero kugira nabyo birayo ko byotera imbere n'ibya Afurika birimwo ujya n'ibya Afurika ho byafatiye kuri ibyo kugira byunge ubumwe bitera imbere ubwiye kuraba ajya amatexte ashyiraho aya makominote n'ejo usanga ari meza cyane kandi afite imigambi myiza cyane. Mugabo rero muri Afurika byarabagoye gushika ku mihango nk'uko nabivuze ariko imihangiro mu by'ukuri yari myiza.
Ikibazo nyamukuru ugishyira he ni politike n'ibijyanye n'amafaranga kubera ibihugu biba bikenye bidashobora guterera bihagije muri ayo makominote.
Rero kubwanje abantu benshi bakunda kuvuga gushyira imbere ibyo by'ubukene ugiye kuraba amakominote menshi usanga ibihugu bidaheza ngo bitange intererano zabo ariko jyewe sindabishyira kuri urwo ruhande sindabishyira ku ruhande rw'ubukene. Burya ufite ishyaka kenshi icyo yitumye aradifikira bivuma yutwara umwanya muniniya nkumbure gusumba ufise uburyo bwinshi ariko iyo afite ishyaka riboneka afise cyane ko itamu ifaransa determination areda gishikako je rero ndabishyira hanini ku mbo za politiki ugushaka guke kwa politiki bigatuma bica bikwega n'ibyo byose byo kudatanga ama contribution kudashyira mu migambi imigambi babiyeme kudashyira mu ngiro imigambi babiyemeje byose je ni badayi uko ai ishakari kya politike fide.
Yego. Ari nabandi bibaza ko kubera usanga ibihugu bikwiragiye muri utwo turere twinshi bigabanya uburyo utwo turere twotera imbere. Urasanga ibihugu biri muri communauté imwe, biri mu yindi, hari biri mu zirenga zitatu. Icyo cyose kibazo?
Yego nacyo ni kibazo. Ariko nabyo ndabishyira hahandi. Ugiye kuraba ibihugu byinshi byo muri Afrika, byinshi muri zitatu cyangwa zine. Tubaze nk'u Burundi. Burundi urabona buri muri zine zikoma zinini zinini hayo n'ubundi buto buto ubundi buri muri CPG ukaba muri COMESA ukaba muri CEAC ukaba muri EAC ni zine n'ibindi bihugu byinshi ni uko nabyo ni kibazo kuko Ana, komunote yose iza kuguterera, iza gutera contribute, iza gutanga amakotizaje. Komunote araho sanga difise imigambi yinjiranamwo. Ugasanga rero biko biragorana. Komunote nk'ufashe nka Afrika y'ubuseruko gafata komesa difise hangiro zo kugira ifaranga rimwe. Mu bisanzwe nta dukija mu burere bubiri mufise ifaranga rimwe amafaranga abiri icyo nigishoboka rero nabyo ni ikibazo ariko nabyo ni denzu birakugaruka ahandi uca wibaza ati mbega kugira igihugu cyangwa ibyo bihugu bijye mu turere tubiri dutatu tune njye ku bwanjye mbona yuko ari kutagira icyo uri kurakurikirana kiboneka abagutekan nahagenda njyeyo eka nahajya njyeyo nayo wundi urabivuga bya bifite icyo bikwikana bikiboneka neza ubanza bakiyumvira hanyuma hagati jewe rero ndabye ngomba nka tugurana turi nk'Urundi ni igihugu cyugaye enclave nshaka imihora ngiti rero nshaka imihora reka nifashe ingingo yo kuja muri komunote iyihe kuko niho mbona nzoronka imihora nshyishyamo ibidandazwa byayo ibyo nshoboye cyanke ibyo nguzi aho ugasanga rero uduharuro ni twinshi na cyane cyane yuko aya makominote yacu uburere bwacu usanga ahanini bufashwa buharura ku mfashanyo buzoronka buzahabwa na union europeyene buzahabwa na amerika buzahabwa hagati reka njye hajya haye kubera union europeyene iriko irahafasha nahariya reka njye ugasanga rero ntajyanywe ntitujyanywe n'imigambi ugatujyanwa n'utwo tuntu tw'uko tugati nagenda ndonke iki harabuze iryo ry'ukugira imigambi myiza y'ibihugu twe byikoreye gato bigira ihangiro kugira ati tugomba tuzushika naha ugiye nko kuraba nk'Iburaya kuva 52 bashyiraho rya shyirahamwe ya charbon na asie bari bafise iyo bashaka kuja baratrasa n'inzira bazocamwo kugeza bahashyize kandi barahashyize nubwo rero rya kominote y'Iburayi ifite ingorane ngaruka urabona ko bagiye sisitematikema barashyira ku ihangiro ndibuka muri bajya bashyizeho umwe bwa Buraya ba mbere nka Truman yavuga ati ikintu cyoroshye ikintu ukora worohewe nta kamaro tuse kisa komplida zara fasilite na fado valeur rero twe duminga muri Afurika dushaka ibintu byoroshye turinde ibyo baduha badufashisha ntidushaka kwibabaza ntidushaka gukora ngo turare turakora twiyumvire dushyireho ama laboratoire de reflexion n'ayabaho usanga ari ibintu symbolique kenshi naho usanga ibihugu bidashyiramo uburyo tukajya dutegereza kurindira yeye aho niho naho ndashyira ikibazo nyamukuru tukarindira ko niyo europeyene baza kuduha amafaranga n'ibiki ariko njye nibaza yuko ndemeza yuko ibihugu bishobora gushyira mu buryo uburyo bukeya dufite sindeza kurushaho gufinansa imigambi yacu ikagenda buke buke mugabo
hari n'abandi bavuga ko ayo mashyirahamwe usanga ari amashyirahamwe y'ibihugu bikenye ni communauté de pauvres kubera ta buryo nk'ibintu bya infrastructure biriho bivuga ko ari cyo gituma ayo mashyirahamwe agira ibibazo kubera ata buryo ivyo bihugu biyagize biba bisanzwe bivise mu ntango abo bavuga gucyo uvyibaza ngwe
ariko Fideli reka nanye ndakubereza akabazo naho ngira ari we urekuriye kubaza gusa uramaze kubona ibihugu bita ngo birakenye iyo hageze nko kugwana aho birirwana kugwana n'ikindi gihugu uri ngo ni gihugu byananiye kugwana
no kugura ingoho
hageze nk'ubugwana ibintu by'ingwano uburyo buraboneka hageze gukibarabara uburyo ntibuboneka hageze kubaka ishuri uburyo ntibuboneka njye nibaza yuko tutarabona icyo turondera kandi njye nibaza ko ariyo ntambamye nyamukuru ntiturafata decision hariho umwanditsi Axel Kabu yigeze kuyibaza yanditse igitabo yibaza ati burya Afurika koko irashaka iterambere ikibazo yibagije niyo titre ikibazo kiwe eske esira afrika nuvule paro developema eske afrika iragomba iterambere koko nta wubizi njye nibaza ibihugu ubwiye kuraba ingene ibihugu byagiye bitera imbere byinshi byatanguye bikenye data wikini mugi mumia kaidi hutumia jichana miongitano yuko jamani ya zia sisi tari wikini tari kile kusudi yuko jamani ya piki jamani ya piki jamani ya piki jamani ya kusudi jamani ya zia wanza wao ugiye kurabu wao yeye kwa labda fasi ihangi ujibu kora hagira tii tikiri tu yana tika kuvu bamo ni nchini kufatua mwezi kuchaji haraba baada ya tayimbere sisi tu kuvanga vira kenyi kuvuga nje sini wada kwa i ayangwa ni nyamukuru yuko vira ba kuri yonivonye ni turiko vira tayimbere kigo yeye ni ingene watunga nyautunzi ingene watunga nyautunzi ingene tuyumvira kazoza ka kwa na wa chuo ingene yote kwa kwa shamu nguvu kugira tuve kunambi tuje kuyindi.
Ego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Jean Bosco uratwumva?
Egume.
Watubwira irindi zina nahamagaye uri?
Nsabimana Jean Bosco ndi mu Burundi.
Yego ufise akabazo canke icimvu uterera?
Aha munini nari mfise ico nterera.
Yego.
Nimba ibi bihugu byacu koko byari byifuza iterambere. Mbona yuko byari bikwiye kubanza bikaraba ibi batandukanya bikabanza bikahava. Hanyuma bagata bashiraho intango iboneka ukugomba bakabishira mwishaka kuko turavye nk'ugwaruka ruri muri ibi bihugu bya Afrika y'ubuseruko mfatiye ahiwacu ariho ndi ni gwinshi cyane kandi gufashije kumbore mwiterambere ariko mu gihe batarashira hamwe koko tumva ngo irishira hamwe rirahari barashize hamwe mugabo imbibe zikaguma zugawe kwaruka go mu Burundi rutarukiye muri Tanzania gatonya rurafashwe rurafunzwe n'ibindi nibaza yuko iterambere ry'ibi bihugu rigoye ariko kimwe gusangira ngo ni ibintu by'umukino nta ubizi kuko ntivyumvikana kumwe n'ibihugu bivuga ngo byaragiye hamwe mugabo ntiyaboneke ikintu kiriko kiravamo cy'iterambere gishobora gufasha nyabihugu hanyuma uyu ariko aravugana ari kumubaza none mubonaho kugwa iki kugira ngo ibi bihugu by'ukuri bishyire hamwe hanyuma bizoshike ku iterambere rirama. Murakoze.
Murakoze cyane mu mwishure Leonidas.
Yatanze inyishu ndatenguhe cyane Jean Bosco yari karavuga n'ukuri yavuze ati ibihugu byacu bibanze bikureho ibi bitandukanya nigeze kuvuga tuko tuvuga ya by'uburere bya integration regionale nako tudashobora kuvuga uburayi abakoze uburayi bahe cyo bise ruku dora noneho ni ukuvuga iyo bihugu cyiyunze icyo bihomba basanze rero batari hamwe bahomba cyane kandi adashobora gutera imbere agahugu kamwe kagiye hajyaye gace kaba gatoya ubufaransa bwihubwa ukwabwo alemanyi kaje ukwayo itali kaje ukwayo ubwongereza buca buba butoya nga bashaga tugiye hamwe cyatugiye nguvu nyinshi kandi urabona nka Union Europeenne kiravuga bivuga nka Union Europeenne muri Afrika iyo twita Union Africaine nta jwi gushika no muri ya Union Africaine riba ni jwi ry'u Burundi ni jwi rya Tanzania ni jwi rya Cote d'Ivoire ni jwi ry'igihugu rero yavuze neza ati hoko gwiki yavuze inyishu hoko gwa ibihugu yakwiye kuja hamwe nkuko yabivuze bikagira bikiyunga bikagira imigambi imwe bikagira ati imigambi tuge tuyikore kandi tuyikorere hamwe hanyuma bagashyiraho ingingo zituma iyo migambi bayikora bakayikorera hamwe ikaba imigambi y'ibyo bihugu nubwo nk'akarorero cyarigeze kuba CPGL yarigeze kugerageza mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na kabiri yarigeze kugerageza gukora ibyo bintu yari yashyizeho icyo yari yise code communautaire kugira ishyireho amashyirahamwe les entreprises communes et communautaires byari ibintu byiza cyane abaperezida ntibarabana neza hanyuma ibice birasambuka.
Uyu yari Leonidas Ndayizeye professeur wa kaminuza y'u Burundi kuvyerekeye ubutunzi mu karere ka Afrika nivyo bariko baraganira na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye.